Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwakoze mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahaye nikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba. Hano makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Inka 10 ziramaze gupfa mu kiringo kitarenza amezi 2 mu makomini agize intara ya Bururi zihitanwe n'indwara ya suna imaze iminsi havugwa izirenga 120 nazo zimwe ziracavugwa gushika n'ubu. Ubuyobozi bw'intara ya Bururi bwihaniza ko atanka yosubira kwiyerereza mu gukingira ndagata y'iyo ndwara. Abanyagihugu mu makomini atandukanye intara ya Bujumbura nabo ntibabona kumwe irandugwa y'ibitiriri ko rifata umurindi ku bwa budasanzwe mu gihe ca none muri ico gice ariko hagugwa indimo ku misozi bibaza ko amatacu hinduka muri kazoza bashobora kubura imvura. Ubushikiranganje bw'u Burundi mu byo bujejwe harimo gushigikirana hamwe n'iterambere ridakumira buremeza ko umugambi wo kuronsa amatongo imiryango y'abatwa wari watangajwe n'umukuru w'igihugu mu 2023 watebye kuja mu ngiro busigura ko uwo mugambi watebejwe n'uko amatongo mu gihugu asanzwe akenye muri rusange. Muramenyera iminsi yose ya kabiri Urwanda rwa Radio Indundi Culture rubategurira inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uno musi tuvuga ibijyanye no gukinga hamwe no kuvura indwara bita endometriose mu rurimi rw'igifaransa ifatira mu bihimba by'irondoka ku bakenyezi. Ubutuma amajwi bashikira ni akere n'ibizindabye twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe. Inka 10 ziramaze gupfa zihitanywe n'indwara ya suna mu kiringo kitarenga amezi 2 mu makomini atandukanye y'intara ya Bururi izirenga 120 nazo zimwe gushika n'ubu ziracavugwa. Aborozi baho bamwe bavuga ko bafise amakenga barabye ingene iyo ndwara iri kwirarandagata ariko gusaba incancu z'iyo ndwara. Kubera ibyo rero ubuyobozi bw'intara ya Bururi bwihaniza ko hari inka yosubira kuja ku musozi bukanahamagarira aborozi kwitura abaganga kuko incancu muri iyo ntara zikwiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Seonje Sindayigaya akorera mu gice cy'umanuko dushikirizwa na Egide Nahayo.
Nkuko amakuru dukura ngaye Bururi mu buyobozi mu byo bujeje harimo ubworozi abivuga izigera ku 121 zigendana ibimenyetso by'iyo ndwara 25 yigize komine Songa ikabiza ubwa mbere mutigeramiwe n'iyo ndwara aho hamaze gufatwa izigera kuri 78 matana 22 komine Bururi niyifise nke zigera kuri 21. Kubera ivyo buramatari w'intara ya Bururi Leonidas Bandenza Maso yaciye amagara abajejwe amagara y'ibitungwa muri iyo ntara guhimiriza aborozi bose kudahirahira ngo asubize inka ku musozi mu gukinga kw'iyo ndwara irandagata. Nk'uko umuhanuzi mukuru wa buramatari Juvan Dayikeza avyemeza abajeje intwaro muri iyo ntara bagabisha uworenga kuri iyo ngingo ko yohanwa bikomeye n'ubushikiranganyi mu byo bujejwe harimo ubworozi ako kamo ukaba bwari bwagateye ku munsi wa kane w'indwi iheze. Buramatari wa Bururi muri ubwo butumwa akaba mbere yanamenyesheje ko incancu zihari mu ntara ariko agasaba aborozi kujyame kugira bacandagisha ibyo bitungwa kuko urucancu rumwe rusangira inka ijana.
Abanyagihugu bo mu makomini atandukanye y'intara ya Bujumbura ntibabona kumwirandugwa ry'ibiti ririko rirafata umurindi ku bwa budasanzwe mu gihe cya none aho byahora hakagugwa uburimyi buriko buragwizwa ku misozi. Abanganiye na Radio Indundi Culture bamwe bibaza ko ibintu bibandanije uko biriko birakorwa mu myaka iri imbere hashobora kuzobura imvura mu gihe abandi babona ko kurandura ibyo biti bibafasha kuko ibindi bitegwa bishigwa aho byahora byimbuka n'ingoga. Ico bahuriza ko nuko leta ikwiye kuronsa barimyi imibyaro y'ibiti bibana n'izindi ndimo urivye kwizera.
Na makomini agizwe na Mukeke Nyabiraba na Mugongomanga uyageze mubona hari bicara hamwe byararanzwe bisubirizwa n'ibitegwa mbumbarugo. Abarimyi baho ntibabona kumwe ivyirandugwa ry'ivyo biti aba bagaruka ku kamaro kanini k'igiti. Aha rero bafise ubwoba ko mu gihe kizuruzo barushobora kwaduka muri ako karere
bashe babihoneje hari mutama ibi hose manyuvu yose yagaragara uri ko bararima ibirayi
Mugongomanga naho nyine bariko barabirandura. Ndavyumva kwa haruguru muzagwiraga babirandura kubera ibirayi biterera ibirayi n'ibigori
muri Mukike batera kama ku biti babimaze aho muri Mukike barakwiye kwisubira ko ntibabandanye barandura
ico giti bagisohora kikagira kamaro
ubihonye habahaduka uruzuba imbura ntisore kugwa kugihe
aba birandura nibaza ko batari kwakora neza.
Uyu ariko yerekana ko ibyasubira ivyo bitari byo bibasahiriza kurusha hakire bitara by'ibiti
mubeshe bitaho ibintu by'uburimo kuko ariko ari tegeze ivyo burimo ngo nibyo babona bibungukira cyane barabye kuko ari byo babona aho hantu baba ariko barahakorera ibiti kuko babigurisha ku minsi miremire cyabonye baranduye ibyo biti bakashira indimiro kariho baronka kuko bagurisha ku minsi mike mu mezi nk'atatu cyangwa ane arabona ko yimbuye kandi akabona yuko aroza akarusha gusumba ibyo biti
harabona ko abakorera muri ico gisata bohagarika iyo ngendo
kugira ngo bihagarare abajejwe iby'intwaro cyangwa abajejwe iby'iterambere ry'ibiti ibyiza bakwiye kubiyamiriza bakagabanya
Uyu wari kasaba leta gufasha kugira haboneke ibiti bibana n'indimiro.
Leta yo dushigikira kandi twigije gutera ibiti bibana n'indimiro.
Tubajije umuyobozi w'ifata kibanza jeje bidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura yatumenyesheje ko azogira ica shekereje mu makuru yacu yo hanyuma. Amakuru dukura muri bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Bujumbura avuga ko irandugwa ry'ibiti rimaze imyaka irenga ibiri gushika ubu ibitegwa birimwa mu gice cya Mukeke Mugongo Mangana Nyabiraba harimo ahanini birayi bigori n'imyumbati
kubera ibyo rero ishyirahamwe ya CPE yishinze gukingira ibidukikije ribona ko abafata ingingo mu gihugu bakwiye gufata ingingo zibereye kugira ngo muri kazoza kanovera kisindimwa ntikazi kagirire inosabanirwa n'inzigo waserukira imbere y'amategeko akaba ari nawe arirongoye asigura ko iby'uburimyi biriko bituma ibiti bihonywa mu gihugu byari bikwiye kwigwa neza ariko nawe nyine ashigikiye ko uburimyi butunze abantu bwokome tumukurikire
tuvuga ko ari ikibazo gikomeye kandi uko tukibona ka buhinga bubaye ingingo ibanza kwigwa neza hanyuma abantu bagaheza bakaraba ubwa mbere ho ingaruka ibyo bintu bishobora gutera canke neza irimo ubwa mbere nivyo kugwiza umwimbu biratuma abantu batagira ikibazo kijanye n'inzara mugabo kandi ntitwokwirengagiza ko iyo misozi ihanamiga isagara cha Bujumbura iyo misozi yo muri Bujumbura rirare nyinshi isanzwe ifise ubuhanamyi budasanzwe ku buryo wovuga ngo ayikure ko ibiti byose biyiriko koba ari kuyitera ubuhuhe burenze ku buryo ejo isi ndimwa yose ishobora kuzogera ikindi mu gihe isi ndimwa igiye murumva ko n'uburyohe burashobora guca buhera hanyuma birumvikana ko iyo misozi tutadushobora kuyikora ku mwanya muremure kuko ibyo byatakaje uburyohe kuko bimwe muri ibyo biti bisange biteye ko uno munsi biriko birahonywa bisanga bifise akamaro kanini cyane haba mu gukinga inkukura ndetse no mu gufasha kugira ngo tugumane ibitwita umumerere w'ahantu kugira ngo tugumane n'ibikoko cyangwa udukoko dushobora gufasha ibitegwa mu igwirana ry'abyabyo canke kwisubiriza canke gusubiriza uburyohe bw'isi hari rero nk'udukoko nk'ubu twinshi dusanzwe tugendana n'ivyo biti nk'ubu tuzosha tuzimangana burundu hanyuma bitume iyo si itakidoha nk'uko yari igyosha ubwo bukoko buyiriko Dewo twa gikino twovuga ngaha nuko muri rusangi uwe mugambi n'imbohari nuko ibyo biti bitorandugwa burundu ahubwo hoba umugambi wo kufatanya ibiti n'indimo kuko byose birakenewe
dukivuga ibijanye n'ibidukikije ishuri ryisumbuye rikukira ishengero rya Pentecote riri muri quartier Jabezone bwiza mu gisagara cha Bujumbura rirabangamiwe n'ikimanga kigegereye kiguma caguka ku munsi ku munsi abakorera kuri iryo shuri bafise amakenga ko atagikozwe vuba iryo shuri rishobora kubomoka bigatuma ibyigwa bihagarara hakaba n'amasanganya abaganiriye na bagenzi bacu bashitse kuri iryo shuri babona ko akwiye ubufasha bwihuta Musitanteri wa komine mukaza iryo shuri riherereye aremeza ko iryo shuri ribangamiwe akamenyesha ariko ko ibyajya amaze kubishikiriza izindi nzego zikurira komine Arise Ndayizeye
Icyo kimanga cyatanguye kwibonekeza kuva mu mwaka 2025 kigenda kiriyagura buke buke kuri uwa mbere ni ibintu byunyuka aho ciyagura mbere cegereza uruzitiro rw'ishure ryisumbuye sepebu ntahangwa amakuru dukura kuri iryo shure avuga ko iryo bomoka ry'umusozi ryunyugwa n'abantu bimbe umusozi hamwe n'amazi y'imvura ikiboneka nuko atagikozwe vuba ishure rya sepebu ntahangwa rigeretse kabiri rishobora kubomoka uruzitiro rw'iryo shure ruramaze kwerekana imiga Eka n'ikirasi cegereye iruhande go hepfo ahatumbereye ico kimanga kiramaze kugira imigaga mu mushinge n'abatashimye kuvugira ku vyuma vyacu abakorera kuri iryo shure berekana amakenga ko ibintu bigumye uko biri iryo shure rizobomoka mu mwanya muto imbere yuko umwaka w'ishure w'amashure urangira bakabona ko hakenewe ubufasha bwihuta. Musitaneri wa komine Mukaza Florent Nkezabahizi nawe nyene aremeza ko ico kibanza kigeramiwe nibomagurika ry'umusozi, ariko akerekana ko bitegwa hanini n'abantu bimba ico bita bouillon. Agagira ko amenyesha ko abantu babiri baheruka gufatwa bariko barahimba ubu bakaba bariko barakorerwa amadosiye. Uwo mutware yemeza ko yavuganye n'abarongoye ishengero rya Pentecote iryo shure risanzwe rikukira ngo babe barakora ibikorwa by'ibanze ngo bakingire iryo shure, ariko yemeza ko ico kibazo amaze kugishikiriza abo cega ngo bafashe mu gukingira iryo shure. Ishure rya Sepebu Ntahangwa ryatanguye gukorera muri ico kibanza kuva mu mwaka w'2015 kugera ubu rikaba rifise abanyeshure barenga 650.
Radio Indundi Culture.
Radio Inundi Kulturu turamandanye nano makuru ubushikiranganje bw'u Burundi mu byo bujejwe harimo ubushigikirana amwe n'iterambere ridakumira uremeza ko umugambi wo kuronsa amatongo imiryango y'abatwa wari watangajwe n'umukuru w'igihugu mu 2023 watevye kuja mu ngiro busigura ko uwo mugambi hugitebejwe n'uko amatongo mu gihugu asanzwe akenye muri rusangi yamara uranamenyesha ko hari imiryango y'abatwa imaze kuronswa ayo matongo inyuma y'imidogo hijirashikirizwa n'abasangwa butaka bari baremerewe ayo matongo mu ntara zitandukanye. Muvugizi w'ubwo bushikiranganje iri Defense Majambere yizeza ko umugwi w'igihugu washinzwe kubera ico gikorwa atacutari kurakora kugira ngo wegeranye aho bahagisigaye amatongo ya leta mu gihugu.
Bamwe bararose bandi ntibarose. Kibazo c'amatongo ni kibazo twese tubona. Amatongo ntiyaguka mu gihugu ariko abantu bobo baragwira, nivyo yarabahaye umuhango kandi ahatari hake turayegeranya uko tu yaronse, niko duheza tugashira abo bantu hamwe cyane cyane mu makoperative kugira barimire hamwe. Ntitwo kwizeza yuko umuntu kugita ciwa zozararonka metero 10 ku 10 ntacho zomara. Muri no minsi rero turiko turegeranya mu gihugu cyose ahashobora kuboneka amatongo abatararonka. Rero numwitwarariko bavyumve ko nubukire umwitwarariko tubandanya tuvugana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amatongo n'ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Tuzoza turayaronka niko tuzoza turayashikiriza abo bene gihugu kugira ngo biteze imbere. Kandi murumva hariho abamaze kuronka, ariko ikibazo cy'amatongo ni kibazo uko nyene abarundi bose bashobora kugitahura. Ntushobora kuvyuka no munsi ucuvuga ngo iritongo nirije guhabwa abatwa. Turavugana n'amakomine, turavugana n'abajeje intwaro bakatwereka kuko hari n'amatongo usanga aramabuye gusa, hari amatongo usanga atanicho woharima na hababoneka nk'amatongo agaragara mu gasanga ntacho yofasha. Inatwe rero turondera ry'amatongo ashobora kugirira kamaro abenegihugu. Nibizere inzego rero za leta turiko turakora igihe cyose azuza araboneka tuzuza turayashikiriza abenegihugu bayemerewe.
Mubijanye n'urudandaza, urudandazwa ndengamibiri ukogwa hagati y'Uburundi n'igihugu ca Republika ya Ntwaro rusangi ya Kongo gushika uburuguma rurangwa mu intambamye zimwe zibuza abadandaza bato bato gukora borohewe. Zimwe muri izo ntambamye ni nk'amafaranga hajanye n'iby'ubuhinga bwa none ibyo bita redevance informatique mu rurimi rw'Igifaransa. Leta y'Uburundi saba abadandaza bakorera hagati y'ibihugu buyagwijwe ku nshuro zishika 10. Umuhinga aherutse gukora icigwa kuri urwo rudandazwa Emmanuel Kagishye asanga ibyo bidahumuriza abadandaza bato bato bakorera muri kano karere. Kubwiwe akwiye gushingwa amategeko mashasha nk'impapuro zoroheje kugira ngo abadandaza bato bato bakore borohewe hagati y'ibi bihugu.
Mucibwa twagize tumaze kuraba izo ngorane zose ziriho ku rudandaza ndengambibi hagati ya Kongo n'u Burundi. Twaragize ibyimviro duterera twerekana ingene izo aya mategeko yose atorosha urudandazwa yohindugwa, hanyuma hagashyirwaho amategeko amwe ahuye hagati y'ibyo bihugu. Amategeko yo mu Burundi akaba asa nayo muri mu gihugu cya Kongo, kandi ahuriranye n'ayandi mategeko mpuzamakungu amaze kwerekana yuko ashobora gukoresha urudandazwa ndengambibe gusumba. Dufate nk'akarorero k'itegeko rijyanye n'amaheratozwa n'ikigega cya leta. Baheruka gufata ingingo yuko umudanda za wese ashora ibintu mu gihugu cya Congo ariha icyo bita redevance informatique amahera ajanye n'ubuhinga bwa none bayakura ku 10,000 bashyira ku 100,000 muca mwumva nk'umuntu ashoye ibidandazwa by'ibihumbi 50 bakaci bamurihisha ibihumbi 100 bya redevance informatique yuko uwo muntu ataba yoroherejwe mu kazi hama turavye kandi n'impapuro zisabwa n'impapuro ziguye kuronga rero twari ko turakora kugira ngo twerekane ko hoshiraho impapuro zorohejwe nayo bita ama certificat d'origine simplifié kugira ngo abadandazwa bato bato bashobora mu gihugu cha Congo bashobora kukoreka
Radio Indondi Culture amagara y'abantu
Mwavyumvise hunaho numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiriza imisi yose ya kabiri uno musi tuyaga ku bukinga hamwe no kuvura indwara bita endometriose mu rurimi rw'igifaransa ifatira mu bihimba by'irondoka ku bakenyezi muganga Vestine Ndayisenga Toyota yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka ku bakenyezi ashikiriza ko ibyo kwikinga iyo ndwara mu Burundi bitoroshe ahubwo ikibereye ari kuyisuzumisha hakiri kare ino nkuru y'amagara y'abantu uno musi iteguriwe na Claire Kankundi.
Iyo ndwara ifatira mu bihimba byo kurondoka by'abakenyezi yitwa mu gifaransa endometriose yerekanwa hanini n'ububabare budasanzwe mu gihe cy'ubutinyanka muri kino gihe nta buryo bwo kuyikingira nyezi na buhari ukuyimenya hakiri kare no kuyivugwa nibyo bituma ibimenyetso byayo bishobora kugabanuka mu nkuru y'amagara y'abantu heruka twari twagarutse ko muri kamere k'umuntu ashobora kwasanzwe agendana iyo ndwara muganga yanonosoye ibyo kuvura indwara zifatira mu bihimba byo kurondoka by'abakenyezi Vastine Ndayisenga Toyota avuga ko nyabuna umuntu akwiye kuyipimisha akiri muto
hari ububabare uri mu butinyanka agera mu bisanzwe mu minsi ya mbere imiti ivura kugabanya ububabare nka paracetamol na ibuprofene iravura ubwo bubabare ariko kugwaye endometriose ububabare buguma bwongerekana uko iminsi ihaca umuntu akiri mu butinyanka Iyo abana bacu bavuga ko bababara bari mu butinyanka nitubajane kwa muganga
ukuvura iyo ndwara kwisunga ubumenyi mu bisata bitandukanye nkuko vyemezwa n'uwo muganga ahashikiriza ko hashobora gutanga imitsi yo kugabanya ububabare
ukuvura iyo ndwara kwikora ku bumenyi butandukanye nk'abahinga mu by'inyifato mu miti ishobora gutangwa hariho iyigabanya ububabare indi miti itangwa nisubiza ku rugero rwiza inkabuzo
Muganga Ndayisenga Toyota akerekana ko hashobora gukenegwa ko umugwayi akogwa
hambavu yo kwikora ku bahinga mu by'inyifato harakoreshwa no kubaga umugwayi cyane cyane utunyengingo nko mu giyo ndwara yateye utuvyimba
indwara ya endometriose iragira ingaruka no mu kwibaruka aha naho Vastine agasigura ko haca yikogwa ku buhinga bwa none bwo gufasha abakenyezi kwibungenga
ku bakenyezi bamwe bamwe endometriose irashobora kubabuza kwibungenga ariko abo batarashobora kurondoka ubu ubuhinga bwarateye imbere bagashobora kwibungenga biciye ku buhinga bwa none bwo gufasha gusama
indwara ya endometriose iragira kandi ingaruka ku magara yo mu mutwe y'uyigwaye mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira tukazobigaruka ko kandi tunagaruke no kunyigisho zijanye n'iyo ndwara kugira uyigwaye ashobore kubaho neza
Claire Yakankundiye naha duciye turangiriza no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza shimye n'abagenzanje bayegiranije hamwe na akirini bizindabyereko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijuru ryiza mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro byacu murakoze
Nolis Nduwimana